Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mukirundi mukiye Rwanda mu Burundi mutukumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutukumira ku FM 104.3 Hijwi ya Amerika. Mwiriwe nchuti na mwiriwa kundi radio Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yokuri no mgroba. Kimo uje kushikirizwa na Jewe Frederick Undikije. Ingingo nkuru nkuru zigize aya makuru. Burundi inka zatangwe gucandagwa inyonko itiriwe ikiyaga kiyaya cha Rift. Amasekeza ya tanguriye mu ntagozi iri mu raruko w'igihugu.
Mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 1,800 ingombwa rero izo nka zose tuzikingire mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma ariko tuba twihute guhera ku bitungo by'inka.
Uyo ni inkuru nziza Serge umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye umugera wa corona. Somalia iriko irondera abashyigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Sri Lanka yaronse perezida mushasha yasavye abanyagihugu gukorera hamwe yongera abasaba ko igihugu kiraba imbere. Ido ni ido ya makuru yose ni mukanya ntihagire ahumuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye COVID-19 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Itangazo rigufi ryasohoye na White House ibiro vya President Joe Biden mu gatondo kuno wa kane rivuga ko ibimenyetso Biden afise bibaye yabaye kandi ko aza yatangwe gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo rigira riti yarafashe incanco zose zikinga ubwandu bwa COVID-19 aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kw'iyo ndwara. Joe Biden w'imyaka 79 agerero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu. Ibiro vyiwe White House aha ariko bikemeza ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe ariko akayikora ku kirimba iwe.
Urakoze Diana. Rani Rikrame Siga mazigihe kirekire muri politike yarahiye uno munsi kwa kane mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Sri Lanka agiye gutwara igihugu kirimo abanyagihugu bashavuye cyane kubera ibibazo by'ubutunzi biri mu byatumye uwo yasubiriye ava ku butegetsi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Inyuma yuko arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ashobora kugena umushikiranganji wa mbere muri iki gihe. Igenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu ryakiwe mu buryo butandukanye bamwe mu bamushigikiye bagize iminsi mikuru mu gihe abari mu myiyerekano babandanije gusaba ko atanga imihoho. Baraturiye inyubakwa y'umuhiriwe n'inzira no mu biro vyiwe mu myiyerekano yabaye mu ndwi iheze. Azayobora igihugu mu gihe abanyagihugu bashavuye cyane kubera ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi birangwa mu gihugu. Rani Wickremesinghe yabaye umushikiranganji wa mbere inshuro zitandatu yari bwigera mu mukuru w'igihugu. Azorangiza ikiringo cy'uwahoze ari perezida Gotabaya Rajapaksa yahunze igihugu inyuma y'uko abari mu myerekano binjiye mu nyubako abamwe mu ndwi iheze. Abanyasri Lanka bari hereje amabarabara mu kiringo cy'amezi atari make aho basabye abategetsi b'igihugu cyabo gutanga imihoho kubera bananiwe gutorera inyishu ibibazo bikomeye by'ubutunzi. Wickremesinghe afise imyaka 73 muri iki gihe yashigikiwe n'abashingamateka 134 mu nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka 225. Inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatatu, Wickremesinghe yasabye abanyepolitike gukorera hamwe yongera asaba ko igihugu cerekeza amaso imbere yacu. Abagira imyiyerekano batangaje ko batazokwemera igenwa ryiwe kubera ridafatiye ku vyifuzo vy'abanyagihugu bakaba bamusabye gutanga imihoho idatevye.
Urakoze Fidel. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi kuwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo leta yasenyutse ku munsi wa gatatu inyuma yuko abayigize banse gushigikira akamo kiwe ko gukorera hamwe kugira barangize ikiringo c'inama nshingamateka hamwe no gushira mu bikorwa imigambi y'ukwogorora kukiza ca COVID-19 yabwa amafaranga n'umuryango w'umwe bw'Uburaya. bishobora kuzotuma haba amatora imbere y'igihe. Draghi yashikirije ikete y'ugutanga imihoho Perezida Sergio Mattarella mu nama yagiranye nawe mu biro vyiwe mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Itangazamakuru mu Butaliyano ntiryakiye neza makuru y'uno munsi kwa kane, mu gihe Ubutaliyano buhanganye n'ibiciro by'ibintu ngendegwako n'amasoko ntanga nguvu bitera byiyongera cyane hamwe n'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. Perezida Sergio Mattarella yari yahisemwo Draghi kuba umushikiranganji wa mbere mu mwaka uheze. We na leta y'ubumwe bari bajejwe gukora igihugu mu bibazo byatewe n'ikiza cya COVID-19 hamwe no gutegekanya uburyo bazokoresha amafaranga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ajejwe gufasha kogorora kuri ibihugu by'uwo muryango inyuma y'icyo kiza. Byari bitegekanijwe ko Perezida Mattarella abonana n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ku muhingamo ku munsi wa kane imbere y'uko ashikiriza itangazo ku migambi afise.
Tugushimire Fidel. Ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryateye indi ntambwe yo gutanguza urucanco rw'indwara ya malaria mu bihugu bitatu byo muri Afrika. Ishirahamwe Bill and Melinda Gates Foundation yarahagaritse gutanga amafaranga ajejwe gufasha ku bijanye n'urwo rucanco, yerekana impungenge ku kamaro karwo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Bamwe mu bahinga mu by'ubumenyi bemeza ko ingingo ya Fondation yitiriwe Bill na Melinda ishobora gutuma abana miliyoni n'imiliyoni muri Afrika bahitanwa na malaria, kandi ko ikazoshobora kugira ingaruka muri kazoza ku byerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu. Abahinga berekana ko urucanco Mosquirix rukingira indwara ya malaria rugurishwa ni societe GlaxoSmithKline rukora neza ku bice 30%, dukaraba rusaba doze zine. Umuyobozi ajeje imigambi ijanye na malaria muri Fondation ya Bill na Melinda we asigura ariko ko urwo rugero ruri hasi, gutyo iyo fondation akorera ikemeza ko ubukari bwarwo rudashimishije nk'uko babyipfuza. Ibi yabitangaje no munsi kwa kane igihe yari kwasigura ingingo y'iryo shirahamwe y'uguhagarika gushigikira ugo rucanco inyuma y'uko Fondation ya Bill na Melinda ikoresheje amafaranga arenga $200,000,000 y'amadolari kuri uwo mugambi hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma ugo rucanco rushika ku isoko. Ukutavuga rumwe ku rucanco rwa malaria kubaye mu gihe amakungu ahanganye n'urugamba rwo kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malaria kuvikiza cha COVID-19 kigeramiye utwigoro to guhagarika iyo ndwara yamahitanye abantu 260,000 mu mwaka wonyene w'2020. Mu bashigikiye urucanco rwa malaria harimo ishami rya ONU gita amagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo. OMS mu mwaka uheze byavuze ko ugo rucancu ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo gutuza malaria.
Murakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi badushikirije. Murabandanya kumviza iryo ijwi ry'Amerika isananira mu Kirundi i Washington DC, mu Kirundi mu Kinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora no kudukurikira kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook, YouTube na Instagram byacu ni vewa radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika yaga inini. Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud ari yarusha muri Tanzania mu nama yatunganijwe n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC. Uwo mutegetsi wa Somalia ifuza gusaba bagenzi biwe ko bomushyigikira mu gihe ariko arasaba ko igihugu ciwe cinjira muri EAC. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Inama umukuru w'igihugu cya Somalia yatumiyemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu yendwi bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko canke intumwa zabo. Uwo mwiherero ufise intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusangiye no guhanana ibidandazwa atamakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango rigeze. Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud wewe yifuza ko abo banyacubahiro bagenzi we bamufasha igihugu ciwe kikemererwa nk'ikigira umunani muri EAC. Perezida Hassan Sheikh Mohamud yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu ciwe cemerewe kizongukira vyinshi mu vyo budandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu. Bitekanwe ko Hassan Sheikh Mohamud abonana kandi n'abagenzi we harimwo n'umubanyi wiwe wa Kenya Uhuru Kenyatta. Uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC naho ivyo bihugu bibiri bifise ivyo bipfa bifatiye ku migenderanire. Umukuru w'igihugu ca Somalia Mohamud azatanga kandi cese urwandiko rusaba kandi gwerekana ko ico gihugu ciwe cifuza kwinjira muri EAC. Umwe mu bategetsi ba Somalia atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko nari ico gihugu kigifise ingorane zitari nke ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri ubwo rugendo rwo kwemererwa muri EAC. Abahinga berekana ko ikibazo cintagondwa zaba El Shabab ari nkora mutima kandi ko perezida wa Somalia agifatira ko mu gusaba kwinjira muri EAC kugira bagenzi we bamufashe kugwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu. Somalia gihanganya n'intagondwa za El Shabab mu myaka irenga 10 iheze kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri Kenya no mu Buganda, ibihugu bibiri biri muri EAC. Ibindi bihugu bishobora gushigikira Somalia ni bifise abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Muri ivyo harimo Uganda, Kenya n'Uburundi. Bitekanijwe kandi ko perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ashikira uburongozi bwa EAC mu kiringo c'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu atagihindutse. Ni kibanza ubu kirimwo perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya. Ku bihugu indwi bigize EAC, Somalia kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu bitanu muri ivyo. Yamara mu mwaka w'ibihumbi 2016 ico gihugu ca Somalia caragerageje kwinjira muri EAC amashami yigenga mu karere aravyiyamiriza. Ico gihe ayo mashirahamwe yaranditse n'inzandiko yerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cemerwa muri EAC ari uko kiba gifise umutekano cubahiriza agateka kazi na muntu demokarasi n'intwaro rusangi. Ico gihe icifuzo ca Somalia canigiwe mu menshi. Ubu amashirahamwe yigenga ntaco arabivuga ko inama isanzwe igira 2022 y'abakuru b'ibihugu bya EAC itegekanijwe kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania ahari icicaro gikuru cha EAC. Abakuru b'ibihugu ijwi rya Amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenzi we. Mu bandi bamaze gushikayo harimo Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda, yeserukiye perezida Paul Kagame, Jean-Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo, yeserukiye perezida Félix Antoine Tshisekedi, Barbara Mariar Benjamin umushikiranganji ajuru akarere ka EAC muri Sudani y'Epfo, yeserukiye perezida Salva Kiir. Bose bemeje ko ibihugu byabo bibwirizwa gushiramo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi n'ihanahanwa bidandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi imitahe n'abantu atamakuru n'amatagisi canke viza barinze kuriha. Mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu ca Somalia yari indorerezi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Claver. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Museveni yabitangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu ku bwandu bwa COVID-19. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Ubwo yagezaga ijambo ku gihugu agaragaza ishusho y'uko icyorezo cya COVID-19 cyifashe, ikibazo cy'ubukungu mu gihugu n'imihindagurikire y'ikirere, perezida Museveni yahamagariye abaturage barenga imiliyoni enye batigeze bakingiza kwihutira kwikingiza icyo cyorezo bikibafitiye akamaro. Ati, tugiye gutangira gukingiza abana kuko bamwe muri bo abagera ku 14,000 nabo banduye COVID-19 ndetse 7 muri bo barapfa. Niyo mpamvu ari ngombwa gukingiza abana ariko byemewe n'ababyeyi babo. Nategetse Minisiteri y'Ubuzima kureba ko inkingo z'abana ziboneka mu mavuriro yose kugira ngo mu biruhuko biri imbere ababyeyi bashobore kujya gukingiza abana babo ku bushake. yagaragaje ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi no muri Afrika. Yatanze ingero ko muri Uganda no mu bihugu bituranye bya Kenya, u Rwanda n'ibindi, imibare y'abandura ikomeje kuzamuka. Yanahishuye ko yishize mu kato amaze kuva mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth yabereye mu Rwanda, nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuntu wari wanduye COVID-19 akiriyo.
I was in Kigali for the Commonwealth. In the Commonwealth spirit, I almost got corona for myself.
Ati, nari Kigali mu nama ya Commonwealth, ariko nari ngiye kuhandurira corona kubera kubahiriza umuco wa Commonwealth. Mu nama nkuru nari ngengesereye cyane nambara agapfukamunwa kanjye, ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo. Nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya Tuvalu ku rundi ruhande. Twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite corona. Ngarutse nagiye mu cyaro cyanjye cya Ntungamo nishyira mu kato, bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye. Ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe. Ku kibazo cy'ubukungu kimeze nabi muri ibi bihe, Museveni yavuze ko nubwo ari ikibazo cyugarije isi yose, asanga bidakwiye ngo leta yivange mu bintu by'amasoko n'ibiciro. Avuga ko kugena ibiciro no kugabanya imisoro byatanga ibisubizo by'igihe gito, bigateza ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ku isoko. Kuri we asanga ibiciro byakwambuka aho kubura ibicuruzwa. Abanyagihugu benshi birirwa bahererekanya ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe, berekana ko leta igomba kugabanya ibiciro cyangwa kugabanya imisoro ku bicuruzwa. Nabajije umusesenguzi w'imibereho mu gihugu bwana Bernard Sabiti niba Perezida Museveni adashyigikiye cy'abaturage bashaka.
Nkubuka tugire ngo guverinoma ihisemo gukendeza nk'imisoro ku mavuta, ikirava muri icyo gikorwa nk'icyo urasanga nk'aba bakire abacuruza bo bita mu ruzungu ba speculators bagiye rero bakagura ibyo bintu bakanabigura ndetse byinshi bakabihisha icyo mu bita holding, rero bakicyerera bakarindaho kugira ngo imbere ibintu bisubire bije hejuru, kuko iki ni ikibazo kitarenda gushira kakanya. So ngira ngo perezida ikibazo nk'icyo nicyo yashatse kwirinda, kuko abantu babasha guhumekerwamo gake ariko ibyavamo ndetse aho ugasanga bagize ingorane zinasumba ndetse n'izo dufite, ndetse naho ubutegetsi bwagize ngo bugire icyo bukora nka za Kenya, nabwo unarikura ko ibeyi y'amavuta nayo itanagiye azikora yanasubiye kugaruka hejuru.
Nyamara hari abandi batekereza ko ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu biterwa na ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu. Sabiti nawe arabyemera, ariko avuga ko ruswa ari ikibi gikenewe ku bayobozi bamwe bo muri Afrika.
Burya ikibazo cyo kurwanya ruswa ni ikibazo kitoroshye, kandi aregana abenshi muri Afrika ba perezida ruswa niyituma bamara igihe mu butegetsi. Ubwo ngubu nubwo bakabaye bashaka kugira ngo banayikureho, ndetse ahubwo hariho na bamwe babasha no kuvanwa ku ngoma ku bw'icyo gikorwa. So corruption nangwa se ruswa ni ikintu nicyo nk'umuzungu yakise necessary evil, na cyane kugira ngo ubutegetsi bw'umuyobozi muri Afrika bugumeho nangwa se burambare umara igihe. Niko kuri ku bya politike muri Afrika.
Muri rusange ugeze mu masoko atandukanye mu gihugu ubona ko ibiciro by'ibicuruzwa nk'ibiryo byiyongereye byibuze hejuru ya 20% mu gihe gito. Ibindi birimo amavuta y'imodoka, ibiciro byikubye kabiri kuva aho uyu mwaka utangiriye kugeza ubu. Ugeze mu mujyi wa Kampala ubona ko umubare w'imodoka wagabanutse, kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibiciro bya peteroli byatumye bamwe bahagarika gukoresha imodoka zabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Dusubiye kuvuga ku kibazo cy'incanco isekeza ryo gucandaga inka mu Burundi kugira zikingirwe inyonko yo mu kiyaya cha Rift yatanguriye mu ntarangozi iri muri aruko rw'igihugu uyu munsi kuwa kane. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda.
Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi, Nkurunziza Serge, ari kumwe n'umunyamabanga ntarigayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'Interese Martin. Nkurunziza Serge yamenyesheje ko icyo gikorwa kizoca kibandaniriza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha Abarundi n'u Burundi.
Uyu munsi twazanye incanci 1000, no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi n'izindi 500 mu ntara ya Karusi. Ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka incanco zigera ku 100,000 kugira dushe tubandanye iki gikorwa, kandi mu gihugu cyose tuzohashika, kuko mu gihugu turafise inka zababa 180,000. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingire, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyine tuzoheza tuzicandage mu nyuma, ariko tuba twibuke guhera ku bitungwa by'inka.
Naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift yasinzikaje, Nkurunziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahonera.
Shimire cyane abene gihugu kuntu mwitwaye, kuko ingwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagarike urujya n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane, byaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi, kuko turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini.
Munamatari w'intara ya Ngozi Ntacyo Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona icyo gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara.
Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri bya baba kuri 273 zapfuye, hakaba ariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye. Abene gihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa, kuko abene gihugu bari barihebuye. Ariko uno munsi tukavuga tuti ashi,
abanyagihugu bahingozi barihuza kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye
kuri iki gikorwa leta idukoreye kije hageze. Abantu bari batumwe ku mutima bazaho ko bizahava bigena mu isi iza, narya harihimirije itangurwa y'amashuri yego yabavyeyi. Ariko muri kano kanya kubona leta nzi leta Nkozi yimbere ikatangura gutanga urushansha, twebwe abanyagihugu turafise icyizere yuko mu isi iza tuzotangura kubyikorako.
Kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cyane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twakora ku gitungwa, kandi rero mu ncamake babona ibintu byo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaho uva mu nka nyine atakiriye neza cyane.
Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka, itangurira mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910, hafa 413, impene n'intama nazo zafashwe ni 632, hafa 214. Iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13/19 zigize u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda kigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu cyasavye abanyagihugu barengeje imyaka 35 kwipimisha indwara y'umuvuduko w'amaraso. Mwezi wacu Asumta Kabuyi tubwire idonido y'inkuru.
Yavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u Rwanda rwizizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso. Aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i Kigali baganiriye kuri iyi ndwara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu Rwanda. Muganga w'inkindi François ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri RBC avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri 71% baziriza indwara zitandura harimo n'iz'umutima, ni ukuvuga abagera kuri 18,000,000 buri mwaka. Mu Rwanda mu bapfa abagera kuri 46% bicwa n'indwara zitandura. Muri izi ndwara harimo indwara z'umutima, diabete, kanseri n'indwara z'ubuhumekero. Muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 65 abagera kuri 16% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. uw'inkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka 35 kwipimisha indwara hakiri kare.
Umuntu ufite imyaka 35 yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga yaragize ibyago byo kuzirwara tubashe kumuvura hakiri kare, kumurinda ibyago byo kurwara umutima, byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ndetse turashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za poste de sante, ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo ku rundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura, ndetse anabapimira izi ngizi z'ibanze nk'umuvuduko w'amaraso, kurebera uko isukari ihagaze.
Uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na 13% y'abapfa buri mwaka. Kuri muganga w'inkindi, igiteye impungenge n'uko iyi ndwara isigaye yibasira n'abakiri bato.
Urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru, cyane cyane tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya 40, niho dusanga abantu benshi bafite izi ndwara zitandura. Ntabwo byakagombye gukunda imyaka 20, imyaka 25 twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru, haba hari ikindi cyabiteye. Ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona, harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge, harimo kudakora siporo ihagije, ugasanga abana dutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije n'imyaka yabo ndetse ugereranije n'uko bareshya.
Nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga, bamwe mu barwayi bavuga n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora, ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara.
Nk'ubu ngiye mfite ikibazo cya diabete kwitera imiti, ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti, kandi iyo miti niko buzima, nayivuze nyine no gupfa napfa. Ariko turaza hano tukatugaho nta miti hari.
Naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ndara hano ku ntebe.
Kugeza ubu abashinzwe kwigisha bazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere yo kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana. Uyu ni muganga Bavuma Charlotte, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'iva umuvuduko w'amaraso.
Turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso, kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso, ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye. Turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga, nubwo yabazanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso, kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya. Ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma, bagomba gufata umuvuduko w'amaraso.
Izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko inama yabahurije i Kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri 2012. Kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagendiza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi. Ikindi abaganga bavuga nuko iyi ndwara iterwa hanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari, ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru. Twabwiye ko Somalia iriko irondera abashyigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Ubuseruko EAC. Twabwiye kandi ko Sri Lanka yaronse perezida mushasha, yasabye abanyagihugu gukorera hamwe bakongera bakaraba imbere. Twabwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye COVID-19. Twabwiye kandi ko umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi kwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye. Iyi nkuru twabwiye nuko ishyirahamwe yitaho amagara abantu bemeswe ku isi yateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucandago rw'indwara ya malaria mu bihugu bitatu bya Afurika. Twabwiye kandi ko perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Twababwiye kandi ko umukuru w'igihugu cya Somalia Sheikh Mohamed Ali Arusha muri Tanzania. Nshuti mwese, mu mukundi radio ijwi rya Amerika kandi mwateza amatwi hano ho turusozerere ibiganiro twateguriye muri aka kanya. Turashimiye ingenieur adufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije makuru mwashikirijwe na Jewe Frederic Nkunikije. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.